iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa tatu tariki 20 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ndiye maze kumenya yuko ngwaye, nkamenya ko ari we yanyandikije. Naciye nibaza nti nawe nyine yabinyoye mu mazi, yajya kwihangana n'ibintu bigoye. Sinashoboye kumufata nabi, ariko ishyaka n'uwo munsi ndabafashe neza.
Uyo ni umukenyezi umuntu aragitega navuga ukuntu yakiye inkuru imenyesha ku mugabo wiwe yamwanduje umugira wa sida. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje ekipe Burundi hamwe na ekipe mu gihugu cya Congo Brazzaville, hamwe n'inkuru y'abana babigeme bafunzwe bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu. Tubabwira kwa ko mu kanya kari imbere. Amakuru tuyatangure ku rukino rukomeye rw'umupira w'amaguru ruri muri za nkino zo gukuranamwo kugira ngo haboneke imirwi izohiganira igikombe ca Afrika c'imirwi nserukira gihugu y'abasore batarenza imyaka 23. Muri urwo rukino rurangiye mu kanya rero, umurwi w'u Burundi wanganije n'umurwi wa Congo Brazzaville. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nsikubanyinka yari ishikiye ahabereye urwo rukino. Muri beneza Evariste.
Neza Frederic.
Urwo rukino rwabereye hehe?
Urwo rukino rwabereye ku kibuga Prince Rwa Gasore kiri mu gisagara cya Bujumbura, hagati na hagati rwatanguye igihe cy'itariki 9 z'umuhinga mukuru wa gatatu ukwezi kwivuga. Rero rwahuje umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ntama mu rugamba ni muri za nkino zo gukuranamo kugira ngo hazoboneke imigwi izohiganirwa igikombe cy'abatarenza imyaka 23 izo za nkino zikazobera mu minsi iri muri uyu mwaka nyine wa 2019.
Ugorukino
kundi rwagenze rwatanguye imigwi yose iboneka yuko iri gukina umupira ku rwego rwo hejuru professionnel mu Gifaransa, kuko ku ruhande rw'u Burundi bagerageza gusatira nyuma ha Congo Brazza bakazibira, abakinnyi ba Congo nabo bagasatira basugereza mu guserukira gihugu u Burundi. Byabonetse yuko rero iyo migwi yari kuzigurungana yanganije urukino kuva mu gice cya mbere gitangura gushika urukino rurangira.
Kizokurikirana ikihe?
Ikigiye gukurikira ni uko iyo migwi uko ari ibiri igiye kwitegura urukino rwo gusubiza ruzobera ku munsi wa gatatu w'indwiza, ni ukuvuga n'imundwi imwe kugerekeza ya mbere ya gatandatu kuno kwezi kwa gatatu hariya i Brazzaville muri Congo. Ku ruhande rw'u Burundi umumenyereza Omar Ntategero akaba yamenyesheje yuko yiteguriye we n'umugwi wiwe biteguriye gukina neza mu rukino rwo gusubiza, ahanda kubwira Fredi ni uko umugwi serukira gihugu w'u Burundi kenshi ukinira muhira udakora byiza, ariko rero umugwi serukira gihugu w'u Burundi urakunda gukura inzuzi hanze. Ku ruhande rw'umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville umumenyereza Elia akaba yamenyesheje ko nawe agiye kwitegura, akaba mbere yashikirije yuko kunganya i Bujumbura ubusa ku bundi n'umugwi serukira gihugu w'u Burundi ari intsinzi, nawe nyine akavuga yuko mu rukino rwo gusubiza byasa byakunda ategerezwa kurutsinda.
Uravye ukuntu inkino zagenze, icigwa mubona ko nka ekipe y'u Burundi yoba yahakwereke
ikigwa umugwi w'u Burundi uteze kuhakura ni uko utegerezwa mu kwitegurira inkino mpuzamakungu, utegerezwa gukina inkino zo kwipima inkino za gicuti n'imigwi yo muri kano karere, ahanda kugira Federike yuko umugwi ntama mu rugamba nta rukino na rumwe wigeze ukina rwo kwitegura. Ariko rero tubajije mumenyereza Omar Ntategero icyo byaba byaravuye ko wowe yishyuye ko abakinnyi bari basanzwe bari muri shampiyona y'igihugu batakanye bari kuronka ko gukora iyo myimenyerezo gukina inkino za gicuti, ariko ku rundi ruhande twabajije mu bushikiranganji bw'inkino n'imicakama cyangwa muri federasiyo y'umupira w'amaguru bakatwishyura yuko atabuze bukwiye buhari cyo kugira ngo umugwi serukira gihugu ushobore kuja kwipima n'indi migwi yo mu karere. Ni uko rero ingorane umugwi ntama mu rugamba ufite ahantu z'uko rero amakuru dufite umugwi wa Congo Brazzaville wo waje gukingura urugero gukina urukino rwo kwipima n'umugwi wo mu gihugu cya Gabon, aho rero wari yatsinze umugwi wa Gabon ibitsindo bitatu ku
busa. Evariste, turagushimiye cyane rwose kuri aya makuru uheje kudushikiriza yerekeye urukino rwarangiye mu kanya. Urakoze.
Urakoze nawe.
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ishirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo kuri uyu wa kabiri risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bapfungiwe mu ntara ya Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo n'inkuru ya Eroge Wilikaneza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Iyo tangazo ry'isata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Mwaje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera 5 myaka yo gufungwa yarakwije mu Burundi fatirwa kuri 15 abandanya sigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi Munyuma batatu muri bo bahavuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icaha co gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe boramuka bagiriye icaha Human Rights Watch menyesha kumwe mu bavyeyi bafise umwana afunzwe kwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafise n'ubwoba bwo gufungura Iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo cya gatatu ku ifoto ya President Nkurunziza mu bitabo byabo uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha icyo gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye Abawugize basabye ikigongo abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukunda igihugu mu mashure umukuru w'inamashinga amateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo
abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshement muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique gucagira iyi comportement abonye igitabo hama kabona ifoto y'uri kuri ico gitabo n'inyene yavugwa muri izo manifestation ndukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri apelier
Human Rights Watch yamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshure basibanganya amafoto muri kino gihe unanife na debe rwita hineza abana mu Burundi rwasabye kwa abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guha ikigongo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane ataco ivuga ko twagaragaje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye Eroge Wilikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
bamwe mu bagenda namugira basida mu ntagitega baratinya ko bamenyekana mu babanyi bakabigira ibanga ryabo. Iyo nyifato ituma ababanyi bashobora kwandura umugira basida mu buryo butandukanye. Umuhuza bikorwa mu kigo ANSS mu ntagitega hanura abagendana umugira basida kumenyesha mu miryango kugira ngo bamenye ingene bifata. Inkuru ya Jean-Claude Shimimana menyesha makuru iradio Ijwi ry'Amerika igitega mu Burundi.
Kwihanganira imibonano mpuzabitsina ku bantu batabana igihe cyose nabo bubakanye ntibishobokera bose. Umukenyezi aba muri komine n'intara ya Gitega bivuga yiganisha ujya Amerika ingene yanduye umugera wa sida.
Nari nsanzwe mfise umugabo akaba akorera ngaho Gitega mu bikorera utwabo akararaho asubiye ku gasozi indwara aza yayanduyeyo. Hanyuma haciye iminsi barambwira ati jewe ngaha andarwaye tiratanze kugupimisha nawe umenye ukuri ndakunda caranzana mukiwa cya NFS barampima bacasanga ndarwaye.
Niwe umufasha wawe kubwira ati ahuraho ndarwaye nawe bikeneye kuza kupimisha wavyakiriye gute?
Je maze kumenya yuko ngwaye nkamenya ko ari we yanyandikije naciye nibaza nti nawe nyene ntiyabinyoye mu mazi yajya kwihangana n'ibintu bigoye. Sinashoboye kumufata nabi abi gushika n'uno munsi ndamufashe neza kuko yanyipfuriza urupfu ntiyari kuntwara kwa muganga yari kureka nkahwera kugira yironderera abandi.
Uwo mukenyezi akwije imyaka 61 yataye umwana umwe yavyaye umugabo wiwe ataraja gukorera mu gisagara.
Yatanguye kuza gukora ino tuvyaranye umwana umwe wifura caraza gukora ino nta n'undi mwana nasoye kuvyara kuko ibihe cy'ivyara bigeze yabatahara nyuma akaza umunsi bidahuye cyo ntahira uwo mwana. Ama rero bakaza barakomba kunshurashuza abantu nanje kubera nsanzwe narize ibintu bijanye n'amategeko yo kubaka nagumye nifashe neza gushika n'uyu munsi nsanzwe ku mwana umwe ubu naraciye.
Kuba hagendana umugera wa sida uwo mukenyezi twasanze mu kigo cya ANSS mu gisagara cya Gitega ishyirahamwe rifasha mu kurwanya umugera wa sida mu Burundi amenyesha ko yabigize ibanga.
Mu kibano nicyo tagize n'umufasha wanje n'uwo muhungu wanje n'umuryango n'abuzukuru nta n'umwe abizi kuko iyo ndamutse ngiye kuri ANSS hakati bambaye kaheze nishobora guteka umutwe w'ibyo mvuga nti hari ibigiye kundondera igiteka sindabivuga gushika n'uno munsi kuri iyi saha gahase ishobora ko bucara nyinura muhira ntako mbona nabivuze nibona napfuye.
Twamubajije ko abagendana umugera wa sida bazwi mu kibano ko boba bafatwa nabi n'ababanyi babo yishura ati
abazi yuko bagendana umugera wa sida bamaze kubamenya mu kibano barabinuba bakabinuba gose eka mbere yoho barabinuba cyane ntiworaba nicyo gituma maricha tubinuma. Twebwe mu kibano bakumenye kugwa yumugera wa sida nacyo bagufashamo icyo bagufasha ni gitwengo bakakwambara bakagutwengesha n'ahandi hose. Iyo niyo fashanyo iri mu kibano iwacu duherere nicyo gituma twirinda kubivuga.
Kugendana umugera wa sida ntivyakigwa cyo kimwe ku bantu bigatuma n'inyifato zitandukana. Abashoboye kubyihanganira barabimenyesha mu muryango n'ababanyi bakabimenya ariko hari habo bigora kwakira bagaca bahitamo kubigira ibanga kugutinya uko ababanyi bohava babafata. Muganga Janine Ndayishimiye umuhuza bikorwa mu kigo ANSS igitega bivuga yabwiye Ijwi ry'Amerika ingaruka mbi ziva kuri abo banyegeza ko bagendana umugera wa sida.
Intaba ya mbere bishobora kugira nuko iyo harimwo umwe n'uwundi ashobora kubonana n'abandi bantu nyuma y'urugo kubera bataba babanzi ku ikintu na kimwe bashobora gusanga banduje mu kibano. Ikindi ni ibikoresha ibituburu ruhu murazi kwana n'abantu bagwara bakagwazwa n'ababanyi gaca usanga ico gihe bashoboye gukora nko ku maraso y'uwo muntu watavye bazi tutakimwe babizi ko batanikingiye canke hakaba ikintu cotuma umwe n'undi yikomeretsa uwundi bikamushikira. Ni ukuvuga ko iyo batazi ikintu na kimwe nawe ntabahishuke kubibabwira bashobora gusanga baranduje ukuna kuriya kubera batemanze ico gihe yuko agwaye. Hari n'abagera ahantu ku rugero bareka no gupimisha abana babo kubera boca bamenye yuko abavyeyi bagwaye kandi bakibaza yuko abana nibabimenya bazashaka kugenda kubivuga mu kibano. Urumva rero nk'umuvyeyi adapimisha umwana we kandi azagwaye nta bwicanyi busumbugwa kuko aho tugeze ubu ni uko abavyeyi bagendana umugera wa sida gupimisha abana babo bose bakamenya amagara yabo bakabaronka ayo mahirwe nayo kuja ku muti kugira ngo nabo bagira amagara meza.
Uwo muganga hanura umuntu wese amenye kagenda n'umugera wa sida kugerageza kubirengera kuburyo yoshobora kubimenyesha mu muryango n'ababanyi ba hafi bakabimenya. Amenyesha ko ubivuza bakingiye abandi kwandura umugera wa sida mu buryo butandukanye. Abakinze kandi ingorane zoshobora kwaduka mu muryango canke mu babanyi zivuye kwapfuye agenda n'umugera wa sida tigeza bimenyesha. Jean-Claude Nshimirimana, Igitega, Ijwi ry'Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumvira radio Ijwi ry'Amerika risamanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twateguriye birabandanya.
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi ry'Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi ry'Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu kanega heze twabwiye ko ishyirahamwe mpuzamakungu rihanye na hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara ya Kirundo bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye na Ferdinand Simbaruhije umunyamabanga mukuru w'urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB bagarutse kuri icyo kibazo. Simbaruhije yatanguye yibutsa uko iyo dosiye yatanguye.
Uko byagenze bose hamwe barabane bashika indwi, ariko rero ubwo nyine bagifatwa umwe abafite imyaka yuko adashaka gupfungwa, uyu mwana rero baca bamurekura wacata na se yafashwa abana bashika kuri batandatu babigeme baragumayo matohoza. Niho rero mu nyuma zaho batatu muri barekurwa, rero hari batatu rero bagifunzwe. Abo batatu rero bagifunzwe uno munsi mu gatondo twaronse inkuru tubwiye yuko nabo uno munsi byari byahindutse, kuko uno munsi mu butungane basinze ko abana mu Rwanda yapfunzwe ugenda ko amatohoza arangira.
Hariho umwe atarakuje imyaka 15, abandi batatu turumva aho bari, abandi batatu bobo kubera iki barekuwe bagenzi babo ntibarekurwe?
Bavuze ko by'ukuri nk'uko mubivuze ko hariho batatu barekuwe, ni ukuvuga basanze ataki bagira. Rero ngira ngo murabona ubucamanza, murabona ingene abacamanza bagira amanza amatohoza yabo. Rero twebwe numva ko muri hano twebwe mu runani nibyo twabikurikirana cyane, kuko twafite abanadufasha kubikurikirana bari ku rubuga. Rero twese tuvuga ngo mbega ngo byagenze gute ido nido ko umuntu agasanga akabwiye neza uko bimeze neza, ariko mugabo cyane babwiye cyo nuko urumva abo bari kubatanze bobo bera, ni ukuvuga basigaye batanze ariko ibintu bakishwa kubandana yabakorera ko kugira ngo barahe ko atore bagize bagiye muri aya makosa. Rero bimeze gutyo, ndetse icyo nabwiye cyo nuko bari bavuze ko abana, kuko murazi ko umuntu ya Kirundo ntabwo hero rihari yabarabigene cyangwa abapasoni, ariko gituma bashavuga bati abana bose 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 rero ibyo niko bimeze. Ariko ikindi babwiye nuko naho bimeze gutyo urumva umushingamanza twumvise ko agomba kunguruza urwo rubanza, hanyuma kandi atiza kwikorera we nyine mu kigo kitarenza amasaha 48. Uko rero niko byifashe. Rero netwe natwe nk'urunani nta kuntu twatwikurikirana ku munota ku munota by'ukuri tuba turi kubaza byaho bigeze. Ni ibyo nashakwashikiriza.
Ego hanyuma hariho uwitwa Abdule ya telefone imbere ko muza kumuronga, yavuze ati abo bana baremera ko babikoze, nimba barabikoze babikoze babishaka canke bavuge.
Uko bimeze urumva no munsi turabwiye cyo turumva ni uko urumva kuko nubwo bavuze ko bashaka kubana aya matohoza birekana yuko abana batabyemeye. Urumva rero kandi uko twabyumvise ni uko ibitabo byabaciye niko abana bashiki bararonze ibitabo nibyo byaci imbere, hanyuma rero mugabo byabije biza hari ntawuzi neza ingene byage ntawuzi neza by'ukuri ukuri hakuri. Rero dutuye tumurumva mwumvise ko basabye gutunganya basabye ko ngo ikiringo cyo kubandanya bagira amatohoza. Rero nuko imeze urumva yo nta bana bagiye kuko bavyemeye aho urumva ngira ngo baca basiga igihano.
Hanyuma mbega mwarabonye ivyo bitabo bavuga ko basibanganije, mwaravyiboneye n'amaso yanyu?
by'ukuri jewe sindashobora gushikayo mu rumva twarumvise ko bavuga ko ngo byasiranganizwe ku maso ya mu gihugu rero zisubwa mu cyangwa akibona mu gatwarumvise ko twazyumvise nyine ko bayivuga ngeto ntawo kimeze twazyumvise
hari isano bya yifitaniye na bimwe byigeze gusibanganywa muri 2016
izo kubitora ko ivyo n'ibintu byoroshye gukora ubuvuga ngo kuko deja kuko nguna munsi nkuko mwabyumvise urumva niba yafata ko n'abana ariyo babi nabikoze urumva kuko rero kwisano kandi tutabona neza ibyo ari byo tutabona neza ko abana ariyo babikoze biyogora kugira ngo kwemeza byo tugora
mbe abo bana twumvise ko ari 15 16 na 17 bari mu wakanga
bari mu mwaka w'indwi
bose barigana mu ishuri rimwe
bari mu mwaka w'indwi bose
hama ibitabo byasibanganijwe ni ibitabo byerekeye icigwa kimwe
ni bitavye ke cyangwa kimwe ifu bavuze ngo bivyo ya science ni
bimen ku rongo wa telefone trase abanyagihugu baso twazo dutandukanye sabato ora twumva
yego neza ndabumva radio rya America ndi hano mu Rwanda mu murenge wa Mubuga mu kagari ka Nyagatovu hano ikarongi nubwo dufite ibazo bya network ariko ndimo ndabumva neza
akabazo canke intererano ku mutumire
nagira mbaze iriya miryango mpuzamahanga ya Human Rights Watch n'indi miryango irengera agateka kazina muntu ikunda kuvuga iyo hagize nk'umuntu urugo urukwagirizwa icyaha noneho bagahaguruka bakavuga yuko abo bantu batagomba guhanwa cyangwa se bakavuga yuko abantu bari kuzira akarengane rero nagira mbaze ese imiryango ya Human Rights Watch irashaka yuko abantu bagirizwa ibyaha bajya badafungwa cyangwa ntibabiryozwe kandi babakoze ibyaha yenyumva bagomba kudusubiza kuko iyo miryango mpuzamahanga ikomeza kugenda ivuga yuko abantu bagomba bahohotewe kandi nge ndabona umuntu wese wakoze icyaha agomba kubihanirwa niyo yaba ari gukekwa ariko agomba gufatwa mu gihe bari gukora isohoza kugira ngo akurikiranwe ariko imiryango mpuzamahanga ntivuge ngo ari guhohoterwa kandi aba yakoze icyaha
ugira umunsi mwiza
gukurikiranwa baze kubidusubiza murakoze cyane
ugira umunsi mwiza ngahambwe guca Rwanda mwumvise akabazo ka Sabato Ferdinand
nakubye cyane kandi nibaza kongira ngo nakubye na ibitege neza cyane rwose yabajije
yego
Mwuzi kuri twebwe ico twovuga twebwe nk'umuntu nani nuko burya twebwe umuntu wese uko ari kose naho yo mwana umuntu wese agize ikosa byo kwitwe tuvuga tuti nahanwe ariko twe tuvuga tuti tuya tuti ahanwe mu gabyo kuri bigaragara neza ko ari we yakoze ikosa kuko rero mwabyumvise nuko abana kuri no munsi ntaho fata ko ntaho ngo nibo kuko mwabyumvise ko urumva na matoza ati amanza matoza atabandanya ariko twe tugira tuti dusanze byo kuri ari vyo n'abana bafite kandi nabonye kuko burya icyo nabwiye cyo nkuko na uwo muzi naheze kuvuga kuko mu kwigiho umuntu adasanzwe n'umuntu twese twubaha n'umuntu ubwe kuri atawo dakwiyuba ko rero nico gicwa tugira tuti ntawo mwa ko dusanzwe ukuri bagize bakosa nuriya za kopre mabana n'abana bo hanwa
baramutse bahanwe
ntagire ngo twebwe nko muri ntwe ntagire ngo ntivutugwa ngo ntibahanwe tugwa tuti mu byukuri ukuri kuja habona ntagire mwana n'umwe byukuri ahubwa ahogwa ubwikeke
hanyuma bahanwe bohanishwa igitabo mpana vyaha canke bagahanishwa amategeko y'ishuri kuko bari
kwishuri kandi cyo kibazo mu byukuri ko twebwe ko tubona nuko burya muze muri umwana giye makosa ku ishuri abafite amategeko amura ku ishuri no kuvuga hari byo bita reglema skorene uvaje amategeko ku ishuri kandi byo kuna nyene ko tuyazi na amategeko afite atekanye bitari bike atekanye bihari bitari bike rero umwana rero batugira tuti ari ku ishuri na hanwe amategeko nyene amuhande by'ukuri hanyuma kugira ngo nabagenzi biwe nabo nyene babone ko bagitwa tinye
hanyuma rero kutugarutse kuri amategeko agenga amashuri atandukanye ya yandi reglement d'ordre intérieur bavuga mu rurimi rw'igifaransa kera hari abamwe ati umwana aracegwa tumukura atatu umwana gatresha tukamukura cumi tukongera tukamuha ubusa yaramuka ko zibi bikagenda gute ubu amategeko ahari mu mashuri atandukanye aratomora neza icyo umwana abwirizwa guhanishwa mu gihe yononye ibitabo by'ishuri haba mu kubitabagura haba mu gusibanganya ibyo byose bishobora gusangwa muri ico gitabo yabaye mafoto y'abinyandiko zitandukanye
kumuri bizanye n'ibyo gusibanganya ifoto kumurengera ngo sibintu twofata kuri iyi yakira cyane nkuko mwabyumvise iwacu byatangiye kuboneka mu mwaka w'2016 ni ukuvuga urabona ati imyaka ishakuri itatu ni ukuvuga tunafata ko burya amategeko y'amategeko y'ishuri cyangwa ndetse n'amategeko yandi ayine y'igihugu amategeko arahindagurika ni ukuvuga ibintu byose ushobora gusanga bitanditse gutyo mbwa ukeneye guhana umwana by'ukuri ukeneye kuraba ingene umuntu ya ku murongo uko bikose ntubura igihano kizanye n'ikosa bibi iryo
cyose kandi na ku yindi murongo wa telefone ya Nayikaze
ego ndakumva munyamakuru
ego nakabazo canke n'intererano ku mutumire Francine Nasembaruhije munyamabanga mukuru wa Finadeb
oya ni intererano
kikibazo cy'aba bana basibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu ubusobanuro bwabyo nta bundi rena uyu mukuru w'igihugu yaje 2005 azari umukuru w'igihugu mwiza yumviriza ibibazo by'abanyagihugu akundwa n'abanyagihugu kanatsinda yaratowe atorwa hafi 65% ku ijana 2005 aramamara abo muvyeyi w'abarundi bose abo muvyeyi w'abakene cyane cyane abo mugenzi w'abana abo mugenzi w'abasportif ariko 2010 bigeze ivyabaye mu Burundi nkagiye mubona leta yiwe n'umugambwe wiwe bagumye bakora ibintu muvuga bitari byiza abana babishye abantu kuva mu vya ruvubu n'ivyahe ndabisubira mu vya gatundu
ariko turaza kwirinda ivyagirije kuko tudafite urundi ruhande ruza kwisigura
yego mbabarize nyenda kubwira aho vyahereye aho vyahereye rero bimaze kugeraho iyo uri kuri ico umuntu hasigara impfuvu uri hasigara umwicu n'umuryango w'umuntu rero bigeze 2015 aho vyabaye bibi cyane gose niho rero hacha hatangura za ndirimbo zamuhayagiza ba bana bamuvyinira ku kibara baratangise batangura kugutwagwa n'agashavu kubera kubura ababyeyi babo kubura ba onkere babo batante babo kandi bakwamba kuva bivugwa ngo ni leta yankunzira ni leta yankunza ni leta yankunzira urumva umwana mu mutwe yatsiye developa ko nkunziza ari umuntu w'umugizi wa nabi rero niho byahe nonese ko kuva kera twe dufite ibitabo birimo rwa gasore harimo ndadaye umuntu wari kubwira ko nasibanganye igitabo kirimo umukuru w'igihugu n'umwe nta n'izi ntaho byigeze biro naho ntibabironderere ahandi hanyuma wari kuravuga hari ikibazo wabajije umunyamakuru wabajije Ferdinand ntiyagusubiza neza ati nta kindi gihano bari kuronka muri reglement d'ordre ya reglement scolaire ibaba bafite ku ishuri ego hari yo article ivuga ngo destruction de jeunes scolaire kuko ivyo ni bijya muri cadre ya y'ikosa rya destruction donc ukwangiza konona igikoresho cy'ishuri
agacanwa gute agacanwa gute iyo yaramutse yononye ivyo bintu
yose sanga bivana kera ari nk'ikirahuri wamenye baragipima mu vyo yakaza kwakizana bakagisubizamo wamenye umupira hari abantu bamenye imipira ya vore bakayitobora hari abana bonona icuma muri laboratoire barestima bakaraba nk'icyo gitabo kubera kizokora kigakoreshwa n'abandi bana bazoza n'abandi bazoza igitabo n'ikintu kibikika rotri y'amanota 15 abahaye
ngiye kuvuga ku bibazo byo kwanze kwa Alain je ndiza kongira ngo kwa byavuze ati yaiza kumwe ukuntu abana babona mukuru w'igihugu ndetse na tudini njanye ngo nabatabanza bari nzere n'ibindi ariko je ngira ngo kuri hano mu Rwanda twebwe ngira ibyo byo twoza mutane kuko twebwe huya tuvuga ikintu by'ukuri nuko twatugira icyemezo nuko amukino gere no munsi niraza ko nta kigwa kiri akogwa uno munsi cerekana neza ko abantu bafite kuntu na uyu tanko uyundi bidanye kumwe n'ibihe turimo rero ngira ngo muri gito bimeze gutyo rero neza ko ngira ngo ibihambaye ndetse no fata ko nitwagwa ko yo ku hano n'undi mwana n'ifina deve kongo bya iba twewe igito iba ko nta tubona nazo tuzi rero ngira ngo ni habo nazi yigo zizogerekana niho twaje tukagira tukashikiriza uko ico kigo izo tayi duhaye rero yo nabyo nazo ndo mutane hanyuma yakoze ku nkosoya bwati tibiye bijaje nazo na no kono ni foto yavuze ngo ni destruction scolaire de bande bien scolaire bon idio n'idio ngo rege hano kandi navuze rege kumbwira ndi kuri kose kugira makosa yose byabaye barondi ikosa by'ukuri bijanye ikosa ntagiye ntibodi bura mwagiye kene ko by'ukuri yo yo rege mas scolaire koko irahari yare kugira ngo ikurikizwe twifuze kugira iteka uko kugimeze by'ukuri isomwe bayirabe barabire ngende bo hanabana by'ukuri atababaje kuko navuze ko abana nkuko nazo ngitangura abana bya biragoye ari umwana bibintu atazi ndiye kwaragira rero urumva biragoye by'ukuri ariko ngira ngo reka tunye turabe iyo bitera bija ngira ngo vuba cyane ngira ngo bizodadanuka kuko nabwiye ko no munsi ari amasaha 78 asigaye kugira ngo bibaze cyo kongura
turashimiye Diane n'umutumire wiwe nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye Ingenieur ya dufashe munga bwizyuma hamwe na Fasire dufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kandi tubibutse kwijwi ya Amerika risamyanya i Washington DC mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 no ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu turabashimiye namwe inshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.